mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mudusangiye no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu, naho ku rubuga rwa internet turi kuri w3 radio yacu voa.com. Ndabasuhuje mbaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi abantu 12 bishwe n'imyuzure, abandi 20 barakomereka nyuma y'imvura y'umuhindo yaguye ku munsi w'ejo.
Imvura ibaye nyinshi acayiruka rego byuru umugore n'abana bari baryamye mu nzu. Narababwiye ati ngaho byuka muratewe, byuka ngaho. Nibaye imvura gatangura gutora amabuye rero atera ku mabati kugira yumve ko bumva. Abona na nyine imvura ibaye nyinshi acayiruka asubira inyuma. Baciye batwaguko bari babiri na nyina wabo.
Uno umwe mu babonye imwe mu miryango itembanwa avuga uko byagenze hagati aho leta y'u Burundi yo irarwana no gukura abaturage mu turere tumerewe nabi kurusha utundi.
Bivanye n'abari mu turere tugera bogerageza bakahigirwa kure muri uyu mwanya tutarabona ingene igicu kimeze kandi tutaraheza gusubiza ayo mazi mu nzira yayo.
Uwo nawe ni minisitiri w'umutekano no gukinga ibiza mu Burundi Alegiome. Amakuru yacu reka tuyahere mu Burundi. Nk'uko narimaze kubibabwira, imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yahitanye abantu 12, ikomeretsa abandi barenga 20, inasenya inzu zigera kuri 20 mu majyaruguru ya Bujumbura. Iyi mibare ni itangwa na polisi y'u Burundi ikanemeza ko ikiri y'agateganyo. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza nibyo atubwira.
Abanyagihugu bamakaritsiye ya w'intere kwa na Nyabagere muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura baraye batewe n'imyuzura. Iyo myuzura yunyuwe nakuzi cyari gaca muri ako karere karuzuye kanengesera bitewe n'amazi menshi yaje ava mu mitumbi hanamiye umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Ako kuzi kasenyanije gahitana amabuye, ibiti n'andi masuri, kirenza abantu n'ibintu. Abategetsi batari bake harimo umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fred Mbonimpa n'umushikiranganje ajejwe umutekano wa Lengiome Bunyoni bazindutse kuraba ivyaraye bibaye. Bwana Bunyoni yatanze ibitigiri vy'imfata kibanza vy'abantu bahasize ubuzima.
Hakaba hamaze kubonekana abahasize ubuzima 12, ahanini harimo abana n'abantu bafite imyaka yisumbuye. Hanyuma hakaba hari n'abarenga 30 bakomeretse bariko baravurwa, kandi turizigiye yuko abashoboye gutabarwa bose batarahasiga ubuzima baza gushobora gukira. Turavye uko ariko arabitaho. Turavye rero ibyabaye ni bijanye n'ibihe byihinduka, ihinduka ry'ibihe turimo, aho imvura nk'uko bari barabimenyesheje abahinga yuko izogwa ari nyinshi, yaguye ari nyinshi. Hanyuma imigende imwe yari iteganyije gutwara amazi karengerwa.
Muri iyo migende harimo cari uwabiri ruhande y'uwo mugezi atubwira uko yatanguye kumva ku ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu urishyira w'Imana ritari rimeze nk'ayandi.
Hari saa 10 z'ijoro niyo tayi kubera tubwa amazi yadutse turi mu nzu tujyanye, ndetse usha turabyuka tubyutse tutora abandi bana nyine tuvukana, ndavuga ati reka tubasohore hanze ama dusohoke dusohore ibintu dusohotse rero tuko turatembera ngaho turabe ukuntu byifashe, tusha tujyanye n'ahantu ngaho inyuma nyine hari kotire ngaho tubona abamere babiri bari gusa nyine ego twababonye kubera tusha turabafasha turabahereza ibikenewe barambara baca barabatwara no kwa muganga. Hari saa 10 z'ijoro imvura yatangiye kugwa, jene natangiye kuyumva saa 9 kubera jene ari njyana amazi niyo yambyuye. Amazi yabaye menshi nyine tuko turasumba ibintu nyine dukura ivyondo nyine tubisora hanze. Turashima gusimana kubera je tugire wazima nta kundi.
Ayo mahirwe harabatayabonye nkuko vyiganwa n'umukenyezi yabuze abanye biwe babiri.
Yatanguye kubona imvura ibaye nyinshi acayiruka rego byuru umugore n'abana bari baryamye mu nzu. Arahamagara baranka kwitaba arababwira ati ngaho byuka muratewe, byuka ngaho. Nibaye imvura gatangura gutora amabuye rero atera ku mabati kugira yumve ko bumva. Abona na nyine imvura ibaye nyinshi acariruka asubira inyuma, baciye batwaguko bari babiri na nyina wabo.
Mu kurindira ko aboneka inyishirama yo kwirinda ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe, umushikiranganje Bunyoni ahanura abanyagihugu kwimuka mu turere tubangamiwe. Anasigura ko batagira aho baja, ariko hategurwa uburaro bw'imfata kibanza boba barashizwemo.
Bivanye n'abari mu turere tugeramiwe bogerageza bakahigirwa kure muri uyu mwanya tutarabona ingene igicu kimeze kandi tutaraheza gusubiza ayo mazi mu nzira yayo. Ikindi twabwira bene igihugu nuko bogerageza gufatana munda no gufashanya ababijejwe muri leta bari ngaha kandi bari kwarara ikinewe byose kugira ngo babikore abahani ndaro bahani ndaro abaza kubura aho barara nabo turategekanya yuko ashobora kuba ahantu hashigwa uraro mwifata kibanza kugira ngo ntihagire usinzikara gusa biharuro biracakorwa hariho amazu inkukura yahitanye igitigiri cyayo kiza kumenyekana mu nyuma
Mwijojo kwa kane ishiru gatanu imyuzura yari yakomerekeje abantu yongera ibomora amazu muri zone ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura nyene nayo mwijoro ryo ku itariki ya gatanu ishiri ya gatandatu ku kwezi abantu 27 barahitanywe n'imisozi yishitse bitewe n'imvura yisegenya ku mitumba itatu ya komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bishira uburengero bw'u Burundi abandi bantu 9 baburi burengero imiryango irenga 100 ikaba yatejejwe izayo imirima myinshi nayo irononekara mu gihe abahuye nayo makuba bagisaba kuronswa aho bari muriwe n'imfashanyo hanini zigizwe n'ifungurwa abanyeshuri bagera ku 310 n'ubu ntibasubira kuja ku masomero Eloge urika neza juje America
urakoze Eloge turaguma ku makuru yaho ngaho mu Burundi amashyira hamwe atanu yigenga iyo muri cyo gihugu yatsinzwe urubanza yererezemo leta y'u Burundi mu rukiko rukuru rw'umuryango wa Afrika w'Uburasirazuba ayo mashyira hamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yari yareze avuga ko icyemezo cyo kuyabuza gukorera mu Burundi cyaciye ukubiri n'amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga ariko urukiko rwifashishije amategeko agenderwaho mu Burundi gukiza urwo rubanza leta y'u Burundi yashimiye umwanzuro w'urukiko mu gihe ayo mashyirahamwe avuga ko agiye kujurira icyemezo cyarwo Pierre Claver Niyonkuru nibyo tubwira
Amashirahamwe yigenga arabwa n'ingingo ya Sentare Nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igisata cyayo ca mbere na 5 ni ya Prodehash, Forsk, Focode, Akate Burundi na RCP mu mfunyapfunyo y'igifaransa ayo amaze gufutwa na leta y'u Burundi yahisemo guhunga igihugu aca yitura iyo sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC kugira ngo iyatunganirize mu gufutwa mu mwaka w'2016 ubushikiranganje bw'intora y'agati mu gihugu bwayagirije ko yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 Mu rubanza rwari rumaze imyaka itatu ruburanishirizwa muri EAC ayo mashirahamwe yasigura ko yafuswe n'utarabifitiye ububasha kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganji w'ubutungane yoyo yemeza ko yariko arahanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu kubahamagarira kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ingingo yafashwe na sentare ya EAC ivuga ko ifutwa ryayo mashirahamwe ritahonyanza amategeko y'igihugu nayo umuryango EAC Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi arashima iyo ngingo
Nurubanza rujanye n'amashirahamwe ategamirisho vya politike yafuswe n'ingingo y'umushikanganje w'intara yo hagati mu gihugu n'ishangwe bita Force Akat Aprodehash Focode hamwe n'ishangwe bita RCP iyo sentare yarayerekanye yuko ico abashinga manza ba leta bavuga ko arico uko ingingo y'umushikanganje w'intara yo hagati mu gihugu ari ingingo itahonyanga iteko na rimwe rya biteko rya amashirahamwe atana ivyo vya politike rya bari iteko rya umuryango wa Afrika y'ubuseruko
yamara abunganira ayo mashirahamwe bobo barahakana ivyo bagirizwa bakavuga mbere kwiyongingo itabanyuze Maitre Janvier Bigirimana numwe muri bo
ningingo yadutangaje cyane kuko nurubanza twari twatuye iyo sentare kubijanye n'amashyirahamwe yafuswe hahonyanzwe amategeko y'u Burundi hahonyanzwe kandi n'amategeko agenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko cyane ku gisata kijanye n'iby'uburenganzira bw'abantu hamwe n'iby'intwaro ibereye kuko mu mategeko yagenga amashyirahamwe adaharanije ibyiciro bya politike uburyo bubiri bwo nyine bwategekanywa bwari uko amashyirahamwe ashobora gufutwa bivuye ku nama ya bose bagize aya mashyirahamwe canke bivuye ku ngingo y'ubutungane ntitwatahuye na gato ingenere umuryango sentare tavuye ngo ibone yuko ayo mategeko atandukanye y'abayagihugu yabaye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yahonyanzwe
avuga ko bazokunguruza urubanza
mu gihe ubutungane bw'u Burundi busanzwe budashobora gutunganiriza abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nta kindi twokora turi gusubira gusaba ku yo sentare mu gisata cyayo ciyungururizo isubira kihweza imburano zacu kihweza urubanza rwacu maze ikabona yuko igisata ca mbere caciye urubanza nabe mwe n'izimanza kiba gihambaye kindi kuri twebwe nuko kaba kajyo kubwira makungu tutibagiye akarere amabi ari karakoregwa barundi amabi ari karakoregwa amashirahamwe yigenga n'abandi bahandi nagati yakazana muntu eka mbere muri rusange abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi cacane kwa mu sentere rusange n'abayakoramwo babara abantu barungikwa na mareta ugasanga hari imanza zimwe zimwe bashobora gutinya kuvuga yuko leta yatsinzwe mwe n'ivyo rero bituma niyo abategetsi b'i Burundi bariko baratera induru ngo batsinze imanza cyangwa ibindi ibyo twe ntibiduce intege na gatoya
kuva ubu leta isaba makungu kudaha agaciro ibishikirizwa n'ayo mashirahamwe ayo nayo nka yose yimuriye ibikorwa byayo hanze y'igihugu akora cyane cyane amaraporo y'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu hamenisha impuzamakungu ONU cyangwa sentare impuzamakungu mana vya hasepeji pye Claveni Nkuru kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Claver. Ishyirahamwe ry'Abanyarwanda ba muri Amerika riravuga ko rihaguruka no gufatanya n'ibigo by'uburezi byo muri leta 22 zo muri iki gihugu bakomokamo gutsura ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ibyo biravugwa na John Yves Musine ukuriye iryo shyirahamwe. Ukiganiro twagiranye kubyerekeye imyanzuro y'inama y'umushyikirano ya 17 yashoje imirimo yayo mu mpera z'icyumweru turangije.
Mu byo kuri twe twifuza hari ikijyanye n'ishoramari. Ubushakashatsi bwa McKinsey Institute bagaragaza ko ishoramari ry'abanyatwe rero tukavuga duti rero hari amahirwe menshi ari muri iki gihugu cya Amerika. Mwishoramari twagera 2022 turebera hamwe mbese n'ayahe mahirwe ahari kugira ngo dushikarikeze ishoramari kureba uko ryashora imari mu Rwanda. Icya kabiri twohereje intumwa zacu ni uko dushaka ko twateza imbere gahunda ya Visit Rwanda hano muri Amerika mu buryo bugaragara. Tukaba rero bw'imikoranire tukareba uko twateza imbere igikorwa cya Visit Rwanda hano muri Amerika ahantu hose Abanyarwanda bari. Icya gatatu nacyo twasabye intumwa zacu kurebera hamwe ni kijyanye na Made in Rwanda. Dushaka rero kureba ukuntu nk'Abanyarwanda batuye muri iki gihugu batworohereza mu buryo bwo kureba ukuntu twakorana na Private Sector Federation kugira ngo igikorwa cya Made in Rwanda nacyo tukizamure mu buryo bugaragara. Icya kane ni ikijyanye n'ireme ry'uburezi. Tuzi ko ireme ry'uburezi ari umusingi ukomeye mu kubaka igihugu. Tukaba rero dushaka kurebera hamwe ukuntu twakorana n'inzego za leta mu buryo twateza ireme ry'uburezi haba mu rwego rwa universite cyangwa amashuri abanza kugira ngo niba hari icyo twagira akamara igihugu tukaba twagikora. Muri rusange nibyo ngibyo naho ibindi nibisanzwe tumaze igihe dukora ari uguteza imbere uruhare rw'umwari n'umutegarugori hamwe n'urubyiruko mu kubaka igihugu.
Muri izo ngingo enye uvuze hari ibyo mwaba mwaratangiye gukora ubu ngubu umuntu yavuga ko biri mu nzira byatangiye gukorwa.
Muri izo ngingo enye hari ibyo tumaze igihe dukora ku giti cyacu nk'Abanyarwanda nka Visit Rwanda ku rwego rw'intara ya gatandatu tugerageza kwegera inshuti z'Abanyamerika haba mu mashuri haba muri za business sector tubakangurira kujya mu Rwanda. Icya kabiri ni uko tumaze igihe tugaragariza ishoramari ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku murongo kandi umuntu ashoye imari ko bishobora kumubyara umusaruro ugaragara kandi ko u Rwanda ari irembo mu karere kacu ndetse mu minsi ishize mwabonye ko n'igihugu cya Congo cyasabye ko cyajya mu muryango wa East African. Ubwo rero ni ukuvuga ko isoko rizaba ryagutse ku shoramari rero naho baboneraho market nini igaragara kugira ngo ibyo bakora babe babigeraho. ni muri rusange nibyo tumaze kugeraho ariko ibindi ha ireme ry'uburezi mu misi ishize bumvise ko universite ya Indiana University yatangiye kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda bakaba bamaze hafi amezi atatu ha RCA ya Indianapolis twakoze imikoranire hagati yacu na University ya Indiana kugira ngo duteze imbere ururimi rw'Ikinyarwanda ruvugwa hafi n'abasaga miliyoni 30 mu karere binadufasha no guteza imbere umuco n'ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo n'abana bavuke hano muri Amerika batazi Ikinyarwanda bagire amahirwe yo kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi muri ibyo ngibyo hanavuyemo n'imikoranire hagati ya University y'u Rwanda hamwe na University ya Indiana. Tukaba rero twumva no muri izo states zose turimo ko ayo mahirwe ashoboka kugira ngo duteze imbere ireme ry'uburezi mu gihugu cy'u Rwanda.
Ive Musine kuri ishyirahamwe ry'Abanyarwanda baba muri Amerika twavuganaga mu kanya. Mu gihe kitagera ku mezi atandatu u Burundi burateganya kugira amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora harimo arategurwa mu gihe mu gihugu havugwa umwuka wa politiki utameze neza. Hakomeje wakomeje rero ibyo bamwe babona nko kutihanganirana ku bantu batumva ibintu kimwe. Mugenzi wacu Diane Ninazwe yavuganye na Javier Rufyikiri wigeze kuba ikigera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Uyu kandi yigeze kuba perezida wa Sena ni numwe mu barwanashyaka ba CNDD-FDD bamaganye rugikubita indi manda ya perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka 2015. Umva uko asobanura iby'iki kibazo.
Uko ndabibona nuko bijanye n'ingene Burundi bwifashe no munsi ni ibintu bisanzwe biranga bifite ingorane mu bya politike, mu by'ubutunzi, mu by'imibano ndetse noneho no mu by'imigenderanire n'amakungu. Naho abategetsi b'ubu batashaka kubyemera mu mvugo baza barabihakana, uruhagarara rwadutse mu mwaka w'2015 ariko n'ubu rugihanze Abarundi rwarasize Burundi n'Abarundi mu imvune nini ya cyane mu bijyanye n'ibyo na bisata ko ndavuga by'ubutunzi reka n'ibindi bisata. Umuntu ntiyorinda kurondera ikimuri cyo gusesa byerekana ibyo ndiko ndavuga nk'akarorero ubutunzi bw'abanyagihugu n'igihugu byaragabanutse cyane, igihugu kirabuze amahera y'agaciro, kugwaruka ururi mwiheburo kuko ntirubona iyo ruja n'iyo ruva, na cyane cyane ku bijyanye n'uko rutashobora kuronka akazi, eka ndetse noneho n'uburyo rwaruka ruriko rurigishwa ubwo buryo bwarasubiye inyuma gose. Rero indongozi z'u Burundi cyangwa abategetsi b'u Burundi bari bakwiye ahubwo kushiruka umwete bakemera yuko byabagoye cyane cyane rero bakareka gufatira abanyagihugu babuka umugongo babazirikira mu nzira idashika bababuza urwitegenzo kugira ngo ibyo amategeko yabaha ku burenganzira bashobore kubironka. Aho naho muri ibyo birekurwa n'amategeko kandi biranga umwitegenzo w'abenegihugu niho kwishyira no kwizana mu gihe abantu bariko barashyiraho inzego bariko barubaka ibya demokrasi cyane kugira ngo bashobore kuja mu matora adakumira amatora atunganijwe neza.
Muravuze ibitari bike mufatira ko mu kuvuga ko uko bimeze atari kwiza kuva mu 2015 ubiravye ugeranije n'ingene byari bimeze bigitangura aho mwafatiye ku cyo byavuye ko kuri manda y'indi ya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ndetse mwari no muri leta yiwe nta ntambwe mbona irategwa kuva ico gihe.
Uko umuntu abibona uno munsi abarundi baguma bigiriwe zerekana yuko nkuko niko ndabivuga ikiringo cabaye intambara nini cyane ku Burundi n'abarundi bigaragazwa n'ibyo niko ndavuga ibiharuro biravyerekana igiye kuraba ingene banki y'isi yose cyangwa ubundi nzego zikomakomeye ku isi iyo ziriko ziragira urutonde rw'ibihugu mu bijanye n'umutekano, mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'agati k'akazi na muntu mu Burundi muzosanga buri inyuma. Ariko rero buraza imbere iyo bahageze ibintu bijanye no kunyuruza no kugiturire Burundi usanga buri imbere ibyo rero biragaragaza yuko no kuri iki kiringo cyasuje nyuma cyane Burundi n'abarundi
mukanya mwari muvuze gato ivyerekeye amatora muri ico gihugu cyo Burundi haramanama atandukanye yagiye araba mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi kandi namwe bwe muri mwo muri ugo runani izina ryanyu ryari ryaravuzwe mu bari bavugwa ko biteguriye gutahuka mu gihugu cyo Burundi ayo makuru yari yo canke byari bimeze gute
cyarigeze kuvugwa hari mu kwezi k'umunani no mu ntango z'ukwicenda burya igisindikaje cyane abarundi no munsi n'ubwoba bamwe bafitaniye n'abandi soge rero twe twashyize ubwoba kireka tugende tufatikanye n'abandi kugira ngo tubaze igihugu cyacu mugabo twasanze abari ku butegetsi ahubwo bafise ubwoba urenze mwarabonye yuko abatavuga rumwe na leta bagiye baratotezwa barangazwa hari impunzi zizaba hafi igice cy'umuriyoni ziri hanze harimo indongozi z'abarongoye imigambwe barongoye amashyirahamwe yigenga bari barongoye amaradiyo yigenga bose barahunze abandi barishwe i Burundi ivyo rero nizo ntambamye nyamukuru bihagaze yuko uri ku butegetsi afise ubwoba bw'uko abatari ku butegetsi bomusita utari ku butegetsi nawe afise ubwoba bw'uko abari ku butegetsi bamugirira nabi ndetse no ku mwaka ubuzima bakaba umwaka ubuzima nizo rero ntambamye byatumye n'ibyo biganiro bidashika nk'uko twe twari tubyipfuza kugira ngo tugufashe igihugu cyacu cy'u Burundi
muri make rero mwebwe ntimuri mu bazotahuka kwitabira ayo matora yo mu 2020
ikiringo nibaza yuko cyo gutahuka noneho nubwo byoba byonashobotse noneho murabona ko byahagaze abiyandikisha bamaze kwiyandikisha noneho utiyandikije mu bazotora mumva yo batashe gukora iki nta n'ugushaka ko bari ku butegetsi bafise na toya kuko ibiganiro byarahagaze kimenyamenya icyegeranyo umuhuza w'abarundi yari yashyikirije ariwe leta yari yatumye barakimuteye bacyora bihagarika ubwo nyine
aha nyuma muri ugo runani Senared naho nyine nubwo mutaruvugira mu rurimwo hariho byinshi biriko biratuma abantu bazazanigwa bakavuga bati none Senared uba izorungika abanywanyi bayo bagataha muri ayo matora runani Senared ruzokwitabira ayo matora canke
urunani Senared rugizwe n'imigambwe hamwe n'abandi bahukimo batari mu migambwe mugabo nabone bafite ibyumviro basangiye bisa nk'uko bari mu mugambwe wabo aho rero muri ugo runani rega yasanzwe hariho abanywanyi ba Senared bari Burundi bisanzwe yuko baheza bakaja mu matora bakagerageza gusitana kuko kugira ngo hagire igihinduka mu bya demokarasi bisaba inguvu zininiya cyane mu bihugu cyane cyane biranga abo basanzwe bari mu Burundi yuko bogira inguvu kugira ngo intwaro y'u Burundi ibe nziza
tukivuga kuri ivyo nyine vy'amatora mwari ku butegetsi mu 2015 mwagiye mudedeshwa amabanga atari make harimwo ayo kuba icegera ca kabica umukuru w'igihugu cy'u Burundi harimwo ayo kuyobora inama nkenguzamateka y'u Burundi ivyo mugambwe CNDD-FDD nubwo mutaki urimwo mwarabikurikiranye murabizi mwari muzi ngene uwo mugambwe wari utunganijwe abenshi bariyumvira bati mbega umukuru w'igihugu cy'u Burundi azokwitoza canke ntaritoza narijya uwo mugambwe utaratanga umukandida wayo gushika ino saha muri mubemera ko atazosubira kwitoza
ivyo novuga ko tuzovyemera tubibonye kuko ubwa mbere hashobora kuzoba havuzwe ibintu mugabo mu nyuma bigahinduka byumvikana yuko rero tawosya bwose kandi noneho kutitoza ni kimwe kugira ngo habe by'ukuri ihinduka mu ntwaro kugira ngo Burundi burongogwe neza icyo ni kindi nibaza ko abarundi boboshira cyane cyane amaso undegazo hapfa cyane ntazohava no kumenga ntashobora we nyine kwisubiriza n'ubushobora kubanda nibyo yahora akora ico nico bagonya mukuru cyo kuraba yuko by'ukuri hari hihinduka nyezi narishobora kuba iryo naryo byoshoboye kuba y'abamatora abayobaye mu mwitegenzo nuko nayo ndabivuga ivyo nabyo byari kuva mu biganiro byugururiye bose abashobora kugira uruhara muri ayo matora bose bagashobora kurekurirwa bakaronka uburenganzira bahabwa n'amategeko kuja muri ayo matora ariko nk'uko bigaragara murabona yuko umugambo uri ku butegetsi uri kuranigana kugira ngo ugume wiziziye urubuga rwa politiki cyane mu kugara inzira z'abatavuga rumwe byo nabyo bigaragara kandi mu itotezwa ryamari riko riraba ry'abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi. Ibi byose ni ibimenyetso bibi cyane byerekana yuko aya matora y'umwaka w'2020 ateye amakenga ntubwo ariko jyewe sindaba ngo mbega hazoba hari inde mu kuraba by'ukuri mbega hazoba by'ukuri ihinduka vuye muri ayo matora y'umwaka w'2020 byoha ugwizere abarundi ko bagiye kuva mu ndyane zabaye kuva mu mwaka w'2015 bakava mu ngorane bijanye n'iby'ubutunzi bya politike Uburundi bugasubira bukagira izina ryiza mu makungu bukizerwa n'amakungu bukagira imigenderanire myiza n'ibihugu byose bibanyi n'icyo jewe cyo ndaza ishinga gusumba kuraba ngo mbega naka nibazo hava canke azohaguma.
Ayo matora mu 2020 muri make murabona azoshoboka nimba azoshoboka muyarindiriye mwiki
ico umuntu abona gifatiye kuri ko biraba uno munsi hamwe n'ibyemezo uzoburi muri ayo matora twabibonye mu mwaka w'2018 baza kwemeza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro igitsure cyariho no gukoresha gikenye bivuye ku mugambi ku butegetsi n'abarongoye igihugu twabonye yuko abarundi batari buri degembyo kugira ngo bashobore gutora nk'uko umutima wabyumvira no muri aya matora rero ko umuntu ari karabibona uno munsi iterabwoba rihari mu banyagihugu ubwoba buhari mu banyagihugu biraduha amakenga tukabona ko amatora afise kutagenda neza ibintu bibanaje uko biri kubiragenda uno munsi.
Igikwiye gukorwa n'impande zose haba impande z'abanyepolitike batari ku rubuga haba ku mpande z'abari ku rubuga ku bwanyu nk'abakurikiraniye hagufi ubuzima bw'Uburundi bwa politike mu sangaco bankicaye
bimwe mu byari gutuma haba amatora meza bisa nk'ibiriko birarenganwa nk'ibiriko biribagirwa byari ibyo biganiro byari kuba hagati ya leta y'Uburundi nabo basanzwe batavuga rumwe bose cyane cyane abahunze ariko leta y'Uburundi n'abayirongoye ntibabibonye gutyo nta gushaka babishyizemo ibyo rero bigaca byerekana ko umugambwe uri ku butegetsi udashaka na gatoya ko abarundi bishira bakizana mu bijyanye na politiki. Icyari gufasha kugira ngo amatora abe neza ni uko abarundi bose bashobora kwidegenza muri ayo matora nacyo cyonyine nicyo cyoshobora gutuma abarundi bagira ubwizere bakuye muri ayo matora umwaka w'2020 ariko uko biri uno munsi amakenga ni maniniya cyane kandi afise icyo afatiyeko. Aha rero abarundi bose n'amakungu boguma bashinga ijisho ku kintu cyose cyoshobora gufasha yuko abarundi nubwo hari bamaze gukumirwa n'iburiburi ababifitiye uburenganzira ko bashobora kujya mu matora bafashwe kumwe ku bijyanye n'umutekano bashobora kwidegembya bashobora kuyacungira no mu bihugu byose amatora atunganijwe atamashyirahamwe yigenga ariko arafasha kuyacungera atamaradiyo yigenga ariko arafasha kugira ngo baze barafashe abanyagihugu kumenya ingene ibintu biriko biratumbera ayo matora ntashobora kuba ku mugaragaro.
Gabriel Fikiri wigeze kuba vice president wa kabiri mu Burundi. Turabashimiye mwese na duteze amatwi. Dushimire Santos na Fasire bafashije ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Muramukiye.